SBS Radio. Nongeye gukengurukira mwebwe mwese mushishikara kubana natwe mu biganiro vyacu vy'uno musi. Jean-Paul Amedeni Zigama nongeye kuza ndabashikiriza ivyo nabateguriye. Mu gihe isi yose, mvuze nti isi yose, ivyo isigaye yiyumvira, iraba yiyumvira, isubiramwo ni coronavirus. Ariko amakuru ya coronavirus yabaye menshi, amakuru ya coronavirus yaciye tu benshi, mbese ayo makuru nyene yatwaye ubuzima bwa benshi. Ariko hijya ya coronavirus hariho abandi bahisemwo gukoresha ico gihe mu kugira ngo bashobore kwiteza imbere, bashobore kubandanya ibikorwa vyabo, bashobore kuraba ko bashobora kwikingira mu kumviriza ayo makuru ya coronavirus hijya gucira mu ngiro ivyo leta ibahamagarira gukora. Ndi kumwe n'umuvyeyi ngaha kuri telefone Nahimana Rosalia arava tuyagira, ariko mbaye ndabahaye ikaze muri iki kiganiro nabateguriye ni SBS mu Kirundi, muri kumwe na Jean-Paul Amedeni Zigama.
SBS Kirundi yaba muri telefone ngendanwa canke ku buhinga ngurukana bumenyi.
Nkuko narimaze rero kubibabwira, nongeye kubaha ikaze. Ndi kumwe n'umuvyeyi, ndi kumwe na Nahimana Rosalia batazira mama Rosalie. Ndabahaye ikaze mu kiganiro Rosalie.
Yeah, mwaramutse namwiriwe.
Ego, murakoze cyane. Rero mwebwe muri ibi bihe byaho abantu isi yugarijwe, imipaka, imiryango y'abantu, amashuri n'ibindi byinshi, mwebwe twashoboye kumenya yuko mwahisemo gukoresha aka kanya kugira ngo mushobore gukora ibindi bikogwa byanyu ariko muri mu nzu. Ni hamwe niki ivyo bikogwa muriko murakora?
Ibi bikorwa nkora nari nsanzwe ndabikora, ariko sinabikora cyane nk'uwo muri iki gihe. Iki gihe cya corona kigitangira bamaze kutubwira ngo ni ukuguma muhira, naguma muhira nkareba televiziyo amasaha 28. Uko ndeba televiziyo bikarushaho kuntera ubwoba, bikarushaho ntekereza gutekereza ibintu byinshi, ubundi ukisanga ndimo ndarira, ubundi nkisanga sinzi niyo ndi. Ya bukeye abana bampamagara bakumva ijwi ryahindutse, bakambaza byagenze gute.
Ijwi ryasarara kubera ukurira n'ugutezwa intuntu n'ivyo ubona kuri televiziyo n'ugusenga.
Yeah, urumva nashiduka ndimo ndasenga, muri kwa gusenga nkashiduka ninjiye mu kurira, kuko sinzi ukuntu meze n'ukuntu nteye. Kenshi iyo ndimo ndasenga numva narize, sinzi uko bimeze. Hanyuma rero ngeza aho ndasarara, nyuma y'icyumweru nari maze gusarara, ijwi ridashobora gusohoka kubera biteye ubwoba, byantera ubwoba. Nareba muri Itali, nareba muri Amerika, nareba isi yose, nareba uko bimeze. Ndi umwana w'umuntu, nambaye inyama n'amaraso, ntabwo wabona ukuntu abantu bapfa. Nanje navuga ni uyu munsi ni jewe cyangwa ejo ni jewe, simbizi, kuko niko natekereza. Noneho niho umuhungu wanje umwe yangiriye inama ati, mama ufite amakroshe, ufite inyuzi muri iyo nzu nyinshi cyane, ndazi kudashobora kubibura, fuma usubira mu kujisha kwa wa manapero, iyo televiziyo uyireke. Nukuri ubu byampaye amahoro, televiziyo nyishirako indirimbo. Ndimo ndariri indirimbo z'Imana, nkaririmba sinyireba amakuru, kuko nta mwanya nyibifitiye byo kureba ayo makuru. Ye, byamaye akaryo keza ko gukonsantra ku byo ndimo ndakora, kandi nukuri
kandi ukunda.
Nkunda Imana, ndabikunda cyane. Ubu mpaye igitabo gusoma. Ntabwo nasoma iminota 20.
Ego.
Ndimo ndasoma. Amaso yanje mbona hagiyemo nk'igihu, ariko ikroshe ibyo ari byo byose. Niyo naba mpumirije ndajisha.
Urajisha. None nk'ubu ku munsi muri ibi bihe canke kuvaho bitanguriye gushika uno munsi, umaze gukrosheta ibingana gute?
Maze kujisha amaseti 3.
Amaseti bivuga ko birimwo ibinganike.
Iseti imwe ifise ibitambaro cumi na bibiri. Maze kujisha amaseti 3 arimo ibitambaro 36.
ama ko numva ivyo bintu umenga ntivyoroshe ku munsi rero ushobora gujisha nk'ibitambara bingana gute canke amaseta angana gute
ku munsi ndajisha ibitambaro bibiri
ku munsi
none urumva ni 24 mba nicaye
ego
ndicara nka jinka tangura igitambaro nka kimara nka tangura ikindi nka kirangiza ejo nuko nukuvuga ari nk'ibyo najishe ubururu n'umweru nabijishe mu ndwi imwe bitambaro 12
none nk'ivyo uraheza ukabigurisha canke nivyo gukoresha mu nzi wawe
ya kubera ibitambaro njisha ubudodo burampenda uraza ubudodo bwa hano bunyuzi bwo ngaha usanga ikidonge kigura amadorari 5 urumva na amadorari 499 urumva na 5 hari igihe nuzuza ibyo bitambaro natanze nk'amahera 200 na
igitambaro kimwe wagitangiye ko amadorari 200
no iseti imwe ndashobora gutanga nk'150 ku bunyuzi butandukanye
yego
hanyuma naza kunabwira umuntu ngo angurire akampa amadorari 100 akambwira ngo ampe 50
yego
urumva rero nkamubwira nti huko nobijisha mumpa 50 nzobijisha mbibike kuko sishobora nkubwiye umpe 205 kuko uko ndashobora kugusaba 205 gusa urumva amaboko yanje n'umwanya wanje n'ubwenge mba nakoresheje muri icyo gihe urumva mba nguciye 100 y'inyungu hariho benshi badashobora kuyama bakavuga bati biva muri Tanzania tuko bigura 50 kandi urebye ibitambaro byo muri Tanzania n'ibitambaro njisha hano bifite
itandukaniro
rinini cyane
yego hamwe n'ivyo tugarutse kuri ico gikorwa usanzwe ukora ni gikorwa ubona yuko uzohava ubandanya ibi bihe n'ivyahera canke uzohava ukigarukiza aho ubandanya ibindi bikorwa bahora ukora
iki gikorwa ntawugenza ngireka kuko ndabikunda pe
yego
ni ibikorwa nkunda yani ni ibikorwa nkunda ndambiwe kujisha manapero ndategura amashuka ari ayo mfumye ndafuma ari ayo gukata ubutambaro nkateranya ndabikora byose nyine ndabikunda kandi ndabikora nkabikora nta
n'umutima ubikunze
mbese n'umutima ubikunda kuko ndabikunda
ego
ya ndabikunda ni ibintu bigutuma ubwenge bwawe urabona nk'iyi myaka tugezemo urashobora kwicarira televiziyo ugasanga televiziyo ikuzaniye ibintu byinshi mu mutwe ugasanga yani usinzi ukuntu ubaye urashobora no gucanganikirwa jewe nahisemo rero gukora ibi bintu kugira ngo bimfashe kutagira ibyo niyumvira bibi mu mutwe
ego ibi bihe rero vya coronavirus ndaba ariko abadufatiye hagati muri kiganiro ndamenyeshe ko ndi kumwe na Nahimana Rosalie muri ibi bihe rero aho ikiza coronavirus kikibandanije we yahisemwo gukoresha kanya ari muhira kugira ngo ashobore kujisha mbega abari muhira ugasanga kuno munsi bari kuri televiziyo batewe bari kumbonesha kuri zabo batewe ubwoba n'ibiriko biraba ntibashaka kugusuma ntibashaka kurungika abana ku ishuri niko leta yabivuze koko kandi niko dutegerezwa kuvyubahiriza mu kuba turarindiriye uwo bwira iki abariko barihebura muri ibi bihe canke bahisemo kuguma muhira no kuryama gusa ataco bakora
ya urakoze urumva abantu turi kimwe buri muntu wese Imana yamuhaye ubwenge yaduhaye ubwenge butandukanye ubwenge butandukanye ni sinshobora sinzi ukuntu nabusigura kuko jewe Imana nabonye ngira ubwenge mbona nzi gupfuma ibitambaro no kujisha manapero hariho abandi bantu bari aho ashobora gukora utundi tuntu icyo nobabwira gusa nibasenga Imana barondere n'ikintu cyo bagira busy umuntu arashobora no kuzinduka akoropa inzu yiwe yoza amasahane ejo ukayasubiramo ariko ukaba busy utari gufocusing utareba kuri televiziyo cyane kuko umuntu iyo uri munareba televiziyo cyane uca usanga nawe uvuga ati nanje ndapfuye ugasanga ibyiyumviro byawe n'ibiri hamwe ugasanga ibyiza umuntu yaba bize mu byo akora atabaye bize ku televiziyo urashobora no kwishyiriramo indirimbo ukiyumvira urashobora gushizamo ama utundi tuntu twiza nka mamuka tuntu kirebera ariko gufocusinga ku makuru ni byiza kuko umuntu akeneye kumera ibyo hirya no hino ariko undi mwanya usanga ari bibi ku bantu bakuze cyane cyane nkatwe ku bantu bakuze cyane cyane nkatwe usanga bizana ibindi bintu kuko barakubwira bati abantu bashaje nibo coronavirus irondera ubundi umuntu agatinya no kujya mu ibarabara ukavuga ati ninja no mu ibarabara kumbure ndazanyizanye ariko kwizera uwo uhoraho biruta kwizera iterevizyo ureba televiziyo icikubwira ni uguhanga amaso mu ijuru kuko gutabarwa kwacu ariyo kuzova ntabwo duteze gutabarwa n'umwana w'umuntu gutabarwa kwacu kuzova mu ijuru muri 121 murongo wa mbere urahavuga neza urahasigura neza ko gutabarwa kwacu bizova mu ijuru nta mwana w'umuntu azodutabara televiziyo ntizodutabara ahubwo televiziyo niyo kutwongerera ama stress gusa ugasanga umuntu arimo arastressinga kandi ku bintu utari bukore ngo uyivure iyo corona urumva
ego ndabashimiye cyane mama Rosari
yego urakoze cyane nawe nuko focusinga ku byo dukora imana ikabiduheramo umugisha kandi tukaba busy mu byo dukora pe nakundi
murakoze cyane ndabashimiye rero uyo akaba yari umutumire wacu aho twariko turarabira hamwe muri ibi bihe bya coronavirus we yahisemo rero kuba aragisha kandi mukaba mwumva ko igikorwa akigeze kure ngo hijya rero uyibiriko biraba we yahisemo gufata iyo nzira kugira ngo abandanye ashobora kurema no kuraba ko iminsi yo birabandanya mu kurindira ko bihera ndabashimiye cyane mutumire wacu yari Nahimana Rosari ndabakengurukiye cyane
ye urakoze nawe Imana guhire ugire umunsi mwiza
ne murakoze yari SBS mu Kirundi naho butaha yari Jean Paul Amede naho butaha bye bye.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.